Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kubashikiriza iganiro ryaryo mu kirundi mu kinyarwanda. Ibyo ni za nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu tariki 20 y'ukwezi kwa 11 mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Unikije.
Mumva na twebwe tuba turaraba muhiri wiwe hari abakozi. Abakozi rero turabona gushika inosa kuko tuba bose tworonka aho duhera, ariko naho nyene n'igipolisi cyari hafi.
Uyo ni umwe mu bagize umuryango wa Sergio Barutwanayo yarayiciwe mu Kirundo. Barutwanayo yahora ari umunyamabanga wa kabiri umugambwe IPUNA uyobowe na Karolindi Tije mu ntara ya Kirundo. Iyi nkuru ico kimwe ni inkuru yereka ibiganiro ariko byahuza Abarundi yarusha mu gihugu ca Tanzania. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Impande zitandukanye ziri mu biganiro ya Rusha byanse ko zihangana amasomo yandi nk'uko bari babisabwe n'umuhuza. Bahavuye bashyiraho imirwi itanu ifatiye ku byiyumviro bya politiki, abemera ubutegetsi n'abatabwemera. Iyo mirwi yatangwe gukora inyuma imutaga. Iyi ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver. Iyo nkuru ari ya Rusha mu gihugu cya Tanzania.
Inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatatu niho ibikorwa nyezina bisa n'ibyatangura hagati y'abanyepolitike batandukanye hamwe n'amashami yigenga bari yarusha, ariko naho nyene byanse ko bicarana ngo bahangane amaso mu yandi nk'uko umuhoza Benjamin Mukapa yabibasabye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Yari yabasabye ko bokwigaburamwo imigwi ibiri, wewe yifuza ko umugwi wa mbere wabugizwe n'abanyamigambwe leta abigenga bitavye amatora y'u mwaka w'ibihumbi 2015 n'abahoze batwara Burundi. Ubundi mugwi nawo wari kubugizwe n'amashami yigenga, abakenyezi, abaserukira amashengero hamwe n'ugwaruka. Ijoro ryose gushika imbere y'umutaga kuri uyu wa gatatu byari byanse ko bumvikana kuri iyo migwi ibiri. Umuhoza yanababwiye ko bo kwitorera n'abantu babiri baserukira iyo migwi, ariko n'ivyo byabataye ku amazi. Bahavuye bahindura maze bashiraho imigwi itanu iborohereza. Umugwi wa mbere bashezeho urimo leta, umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD n'umugambwe IPRONA. Hiyongera ko rero n'indi migambwe ihuza ivyumviro n'ubutegetsi ku vyerekeye amasezerano ya Arusha n'ihinduka ry'ibwirizwa shingiro. Iyo ni nka FNL utwagwa na Jacques Bigirimana, Radebu utwagwa na Jean Dodier Mutabazi n'abandi. Ikindi uwo mugwi uhuriye ko nuko utemera ijambo negotiation kuko ngo rivamwo kugabura ubutegetsi nk'uko Mutabazi abivuga.
Icampagurukanye kimvana i Bujumbura nuko twaje tuje kumarira ibiganiro twatanguye haramaze imyaka ibiri, ibiganiro bimwe bita mu kinofunofu dialogue. Uye nishobora kuba negotiation kubera icyo kintu ni kimwe cyaba cyagihe muri Arusha yo mu bihumbi bibiri twasinya, icyo nicyo cyitwa negotiation. Ubu ibyo tugira ni ibiganiro bita dialogue, nka bimwe byaba i Bujumbura bihagarikiwe n'umugwi wa Sendy.
Umugwi ugira kabiri bashezeho ugizwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta nka Frodebu, Amizero y'Abarundi n'abandi bagwanya ihinduka ry'ibwirizwa shingiro. Uwo uranegura ingene hatabaye uguhangana amaso mu yandi nk'uko Evariste Ngayimpenda ku ruhande rw'Amizero y'Abarundi abivuga.
Ubu rero icyo twari twiteze ni uko bamwe n'abandi bo bivugana amaso mu yandi icyo bamwe bamwe bose bategekanya ku nyishu y'ibyo bibazo nyamukuru. Hanyuma rero kuguharira kukagira icyo kuvuyemo tugashika ku ijambo twoshikiriza amakungu n'Abarundi tugiye gukorera ko kugira ngo Uburundi busubire buronka amahoro n'umutekano, tabapfungirwa ubusa, tabantu basahugwa utwabo kubusa, kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye, mu gihugu hagati hari umutekano.
N'uruhande rw'amashyirahamwe yigenga nabwo wiciyemo imigwi ibiri, uwa mbere urimo Oricome, Parseme hamwe n'abakenyezi, ubundi nawo urimo Urunani Piske Burundi, Ugwaruka n'abandi begeranye mu vyumviro hamwe n'abaserukira amashengero. Umugwi wa nyuma ugezwe n'abahoze batwara igihugu. Sylvestre Ntibantunganya yisanze ari wenyine muri uwo mugwi kuko Domitiano Ndayizeye hamwe na Petero Buyoya batarashika. iyo migwi yose ibyirizwa kwiga ingengo munani ziri ku rutonde rwatanzwe no muhuza muri zo arimo ibya politike umutekano kugwanya kudahana ibyaha leta y'ubumwe ikibazo cy'impunzi n'ibindi umuhuza Benjamin Mkapa yabasabye kwicarana batinubana kandi bakavugisha ukuri umunyepolitiki umwe yabwiye ijwi ry'Amerika ko Mkapa yababwiye ati igihugu ni gwanyu ingorane nimwe muzizi kandi n'umuti nimwe mu bufise rero mubwirizwa kuwutora mu mvugo yakoresheje ngo yasa n'ubakarira nkuko abanyepolitike babivuga kuko yongeye ko kubabwirizwa gushika ku masezerano avuga ko azo bari nk'urupapuro rw'inzira rwo gutsimbataza amahoro n'umutekano no gutorera inyishu injyane za politike zadutse kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika ubu ntawurashika aserukira abatavuga rimwe na leta bahurikiye mu runani senared bahunze igihugu washitse kuri uyu wa kabiri ni William Munyembabazi yaserukiye umugambo SNDD wa Leonard Nyangoma byeklabe niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver tukivuga cyane cyane kuri ayo ibyo biganiro bihuza abarundi yarusha muri aka kanya turi kumwe na Dr Jean Minani ahejeje gutogwa yarayatowe mubanga yo gusubira kurongora urunani senared rutavuga rumwe na leta muri beneza Dr Jean Minani murakomeye
yego turakomeye cyane
yego mwe tubanje kubakiza ko mwasubiye gutogwa muri ayo mabanga hanyuma tutarinze kubatesha akanya bubaye bwa kabiri mutogwa kurongora urunani ikintu mufite umugambi wo kurangura mutashobora kurangura gimwa rongora urunani n'iki
mu bundi mbanze mbateye umugongo umuryango wa Serge yari mutambere wo mu Kirundo ndiwe mujango wiwe naho ndi kure ko turi kumwe bihangane abicanyi ba Petero Nkurunziza ko ntaho ndi yabatumye barabaye benshi bahaikuye imiryango nta kintu no kubagwanya nta kundi
Dr Minani uri kwa kimanza
nibyo kandi nabishimye yoye nakuze benshi barabibonye ninashobora gutuma kumbure batumye ngaruka icyo ngiye gukora mu gufatira igikorwa cyari kigeze kugira ngo Petero Nkurunziza n'akagukiwe bive ngombwa ko bashika Arusha bashika ku meza y'ibiganiro kugira ngo abarundi bose kiyega batorere inyishu ingorane dufise hanyuma dusubire mu mahoro umutekano hanyuma tubwire nako no muri demokrasi iterambere
Dr Minani umurwi senared umuhari senared waratumiye muri izo biganiro ariko amatwi adusumira abitavye n'abari bahurikiye umugambwe umurwi senared ariko batabahanze cyane cyane ababa mu gihugu hagati muri iki gihe mwejeje gutorwa murasi umugambi ukwifatanya n'abandi barundi kugira ngo muzondere amahoro mu Burundi
twebwe twafashe ya mbere kuva kera turondera amahoro twifuza ibiganiro ariko ibiganiro nyezina atari nkina mico nimo birabera ngaho Arusha ntega kuba mvuga ari ibiganiro ni bande bari mwaraganira ko abaganira ari abantu baba bashamiranye bafitanye amakosa babarye icyo bapfa muri abantu bose bagira ijana mirongo ingahe baje babagira ijana baje wumva habonetse abashamiranye cyane abo muvuga ngo ni leta nta leta yaje kuyo twumvise bavuga ko leta itaje haje gusa SNDD none SNDD nije tw'igihugu ubu ko bagejeje igihugu bagifashe bakakizingamika bagumye Bujumbura nakwiga byasubiye inyuma kuko teyaho harapfuma akaza abashikiranganji bane batanu ba Petero Nkurunziza kugira ngo bishure ibibazo by'amabi barimo barakorera abanyagihugu ubu ntabaje none twese nase mu twoza kurwanira nande kuko numva bagiye mu migwi y'abasagusa y'abahujije baza no kubonana abafise ingorane zabo nibo baganira cyangwa abafise icyo bapfa nibo baganira
Dr Jean Minani
katumye tutagenda yarusha ugurasho tugiye gukora
Dr. Jaminyani hari abatangaza cyane cyane abatavuga rumwe no muhari wanyu bavuga ko umuhari Senared atakintu userukira ari mu hari urimwo abantu barondera inyungu zabo bonyene aba mu giyango yonyene yo bikomeye muri uyu muhari ari MSD na Frodebu abo bantu mabwirike
bawo bantu bavuga gucyo n'abantu batabise na Red Charity none kumva atacu no bamaze ukavuga iyo migambwe yose yo bitsimaze mu matora ka Jonathan wowe yo gena gucyo mu matora mbaye jewe ntogwa nuko abona ko ari cumanze nico shoboye imigambwe ihari ababivuga ni leta iyazi icyo tumaze iyazi n'icyo dutinyira iyo bavuze amazina yacu ko baca batinya ati no kuza ntibaza baje kaduhunga kuko barazi ijuja dufise barazi ko barimo baradutinyira kandi ndabyumva nawe nyine barabizi ariko icyo gikuru igikuru nibaze tuganire tubahe ibyiyumviro tubabwire amakosa bakoze hanyuma tuvuge n'ukuryo twotora inyishu n'ibibazo byose bihari
muri iki gihe Dr. Binani haravugwa imigambi cyangwa umugambi wo kugira leta y'ubumwe mu gihe mwoja mu biganiro mwoja muri ibyo bibanza bya leta
ubambe twebwe ibyiganiro ibyibibanza muri leta sibyo bituhanze amaso sibyo bituhanze ishinga twebwe ikibazo ishinga ni ukuboneka amahoro
ariko ivyo bibanza mu bijamo
ikibazo ishinga nuko twokwicara hamwe tukavuga ibibazo tukazana inyishu z'ibibazo bihari hanyuma ibyo bibazo tugashobora kubyironderera tutabihawe nari ibyo bibanza bavuga ngo ni ibibanza bashaka babugize ururirimbo numvise wahejeje kuvuga yabigize ururirimbo kuko yagiye yamenyereye wenyine arimo aratinya ngo aza bamufata ibibanza byiwe nahumure nta kibazo kiwe twe turimo turarondera icyo dushaka kuhuza amahoro abarundi bose bari hanze imbunzi nako nabinyegeje mu gihugu niko bose ruko bagasubira mu ngo zabo hanyuma hajya amahoro tugasaba amajwi y'abanyagihugu abanyagihugu badushimye washimye akayamuha washimye akamuha ikibanza akwiriye
tukivuga kuri ayo majwi nyine Dr. Minani haravugwa umugambi gutunganya amatora mu 2020 urunani Senared rwiteguriye gute ayo matora
nta matora twebwe dutinya n'amatoyi ahari hose waba ururirimbo w'iyo leta itandukanye y'ubujumbura bavuga ngo dutinya amatora nibashireho nibaze tuganire dushireho ibitegerezwa kuba kugira amatora abe meza baratuza tatuza barabe ko bazokwatsa na gatoyi bajya ubu niyo bashobora kwatsa ibibazo ko bahebye nk'abatsinze ubwa mbere icyo twebwe tusaba tuvuga nibaze tuganire dushireho ibitegerezwa gushirwaho kugira ngo amatora abe meza kugira ngo umurundi ashobore gutora ariko ntibavuge ngo amatora aza mu 2020 nta matora azoba gute n'ibintu bizaba bimeze guca
Mukanya gatoya cyane rwose Dr. Binani
numva ko igihe urundi buzaba bumeze
akanya karagiye Dr. Binani akanya karagiye amasegonda 30 muvuga ko mushaka kuja mu biganiro ariko umuhuza atari mu rundi yarabatumiye ntwagiye muri izo biganiro ivyo bifise insigoro nke
ntitwagiye mu biganiro kubera iki twarabivuze twaramwandikiye ni kete twagiye mu biganiro ko tutabitumiwemo
yego me
twebwe tumusenarede iradutumira
ndabona akanya
niba dutumira tuzogeza mu biganiro icya kabiri niba nihaza abo tuganira tuzoja mu biganiro
yego me
uwa gatatu ntidushaka ko leta cyangwa umuntu abaza kwitorera baza kuganira kandi twitwa senarede aradutumira nka senarede twebwe tuzomenya bazogenda
Dr. Jaminani murakoze cyane rwose ku kanywa hari radio Ijwi rya Amerika
mwakoze namwe
duk twakubite mu Burundi naho aho wahoze ari mustantiri wa komine Kirundo akaba n'umunyamanga wa kabiri mu gambwe yipuna uyobowe na Karolindi Tije mu ntara ya Kirundo yaraye yishwe yiciwiwe n'abantu bamucumise imbugita inshuro nyinshi urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko amatohoza ariko arakorwa kandi ariko agenda neza amenyesha ko igipolisi gifatikanije na parake ya Kirundo kiri mu nzira yo kumenya ico urwo rupfu rwaturutseko n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze ari mu Kirundo.
Mu masaha ya kare ku mugoroba w'uyu wa kabiri niho Seregiyo barutwa nayo yategwa kumuhana iwe n'abantu bataramenyekana aho yarasanzwe aba muri karatiye ya Nyange Bushaza mu gisagara cya Kirundo abamuteye bari bitwaje imbugita. Uyu numwe mu bajyango biwe yemeye kuganira n'Ijwi rya Amerika ari mu bamuserutse ko hakiri kare agishobora kuvuga.
Abajyana bari mufashwe kumufata kuri amazi kumwe mobilize baramushimisa imbugita bamusanze muhira isamori samoye hakiri kare sinibwo naronka telefone ati Sergio baramwishe baramucumaguye niho naca nza kamuhira turarondera muhira turabura umuntu n'umwe ariko nta mukozi twahasanze nshanje ku bitaro rero niho namusanga turabona ko amerewe nabi cyane ariko mu mwanya nshandasaba ko twamuyifatira cyangwa tumutwara ku bitaro Ingozi. Kutari Ngozi abaganga baje kudufasha ibyo bashoboye baragerageza gushika aho yitaba Imana no munsi tariki 29 ku munsi wa gatatu iyo yitabye Imana isaha 11:45 kandi namaze kwizera mbona umurenga ziko biraza n'abaganga bari baturemesheje.
Umuhisi ntiyashoboye kumenya abamwishe mu muryango barafise umwizero ku bashinzwe gukora amatohoza
ariko abo bantu ntibashoboye kumenya. Umva na twebwe turi turaraba muhiri wiwe hari abakozi abakozi rero ntabwo turabona gushika ino saha kuko tubarose tworonka aho duhera ariko naho nyine n'igipolisi cyari hafi turasaba rero igipolisi ko nicyo kigejwe amatohoza gishobora kudufasha gishushanye n'abajeje intwaro bose badufashe tumenye umuntu wacu aramwishe amuganda guye turi ku bitaro twarabonye umushamanza mukuru procureur yarashoboye kuhashika byose byaratuhumurije yuko dushobora kumenya ahatwiciye umuntu wacu kuko nta muntu yari afite ideni kuri je nta ngorane nabona afitaniye n'abantu.
Mu byaranze ubuzima bwiwe Seregiyo barutwa nayo yabaye umustantiri wa komine ya Kirundo inyuma gato yo gwimogwa mu 1993 ni ukuvuga kuva mu 1994 gushika 2003 Uburundi bwinjiye mu ntwaro mfata kibanza muri politike yarazwi mu ntara ya Kirundo nkimboneza mu mugambwe w'abadasigana Iprona. Kuva mu mwaka w'2015 umugambwe Iprona ugize ingorane ugacikamwo ibice ubugira kandi umuhisi yari umunyamabanga wa kabiri wo mugambwe mu ntara ya Kirundo yari indongozi nyishami iyoboka Karolindi Tije nk'umukuru w'umugambwe ashengeye atari akigaragara cyane mu bikorwa by'umugambwe ariko kandi yari bwatangaza cyese ko yabihagaritse cyane ko ayoboka umugambwe Iprona wemewe imbere y'amategeko ya leta. Mu mugambwe yamukamwo nta kiratangazwa ku rupfu rwiwe. Twari dufise umuhango wo kuvugana n'umushingamateka jaha amapasiteri bafashanya mu burongozi bw'umugambwe Iprona kubera uburuhe yari afise inyuma yo kumuba hafi ijoro ryose mu bitaro yahavuye atwagwa n'agatiro araruhuka gutyo ntitwaba tukivugana. Mu gihe umuryango usaba amatohoza igipolisi mu ntara ya Kirundo kiratanga ihumure. Komiseri Jacques Nijimbere arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo yabwiye Ijwi rya Amerika ko bariko barakorana na parake ya Kirundo mu matohoza. Iyo ndongozi mu gipolisi imenyesha ko bari mu nzira nziza yo kumenya ico ubwo bwicanyi bwaturutseko. Komiseri Nijimbere avuga ko vuba bashobora gutangaza ico barutwa nayo Seregiyo yazize. Kibikije ku rubuga ngurukana bumenyi Twitter igipolisi cyatangaje ko umuntu umwe amaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco tubibutse inshuti mwese ko mwikomo nabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika risamenera i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU abantu barenga imiliyaridi zibiri ku isi barongereje ku rutonde rw'ibintu bafungura udukoko turimo ifungurwa ndema mubiri ku Barundi baba mu ntara kama za Uragane na kumuso kuryinswa n'ibintu bamazemo igihe kirekire. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiye na Atanaza ntiyanogeye yanonosoye ibyerekeye gufungura neza atangura avuga icyari cyo gufungura neza.
Gufungura neza ni gufungura imigwi mikuru mikuru itatu y'ibifungurwa abantu bashobora gufata. Aho rero hariho umugwi wa mbere ariwo urimwo izo twatwa no munsi mwatwe kugira ngo abari tuvuga ko n'umugwi witwa ndema mubiri. Uwo mugwi rero urimwo inyama, urimwo amata, amagi, ifi, n'utwo dukoko rero mwariko muravuga turibwa ni twinshi, rero harimo n'inswa. Uwo ni wo mugwi wa mbere. Umugwi rero ugira kabiri, isibi inyuma gato amata, hariho n'ibiva mu mata bindi murabizi, hariho za yogurute, hariho amaforomaje, ibyo byose birimo mu mugwi ndema mubiri. Umugwi rero ugira kabiri niwo bita ntanganguvu. Ntanganguvu rero urimwe umwo ibice bitatu, urimwo amavuta, aya mavuta y'inka, urimwo nk'izi za margarine, hakaba n'ayari amavuta mubona tuvuge amata, ndaba amavuta y'ibigazi, amavuta y'ibiyoba, amavuta y'amakoto, ika na mavuta ava mu isoya. Hakaba ico ni gice ca mbere. Gice kigira kabiri, harimwo ibi bitegwa mubona bitunze abantu nk'ibinyantete, ivyerera mu kuzimu. Hakaba n'ikigira gatatu rero, isukari. Ibi byose uko ari bitatu bigize umugwi ntanganguvu. Hakaba rero n'uwundi mugubwira gatatu nawo nyine urimwo uduce tubiri, harimo vitamine, ama vitamine ni menshi, harimo za vitamine A, D, K, E. Ukeneye ifu siguza kuri vitamine woba ukeneye no ikubwira. Hakaba ni ibyunyunyu rero mwariko muravuga bimwe ndaza kubibabwira. Ikunyunyu kimwe kigize izo nswa tuhava tuvuga ko mu mwanya rero niyo migwi rero. Ariko urashobora kongera ko n'ibindi bibiri, wumva ibintu byo gufungura, hariho amazi nayo nyene bayashira mu bifungurwa, kuko arafite akamaro mu mubiri. Iyo rero bavuze gufungura neza, bagomba kuvuga abantu bafungura iyo migwi itatu. Mbere hariho n'amashirahamwe amwamwe amaze kugera ku migwi icenda. Iyo sino ishimikira ko kuko nkaha mu Burundi buhari ingorane zo gufungura neza, kubabwira imigwi icenda byoba bigoye. Ariko iyo migwi uko ari icenda, wumva yayiryo shirahamwe ntava nshimikira ko yoyo yamuka kuri iyo migwi itatu nariko ndakubwira. Nibyo naba ndababwira muri uno mwanya.
Tugaruke ku byerekeye izi nswa, n'ikintu abantu bava nko muri izo ntara kama nka Buragane na Kumoso bamaze igihe bafungura, ariko mu zindi ntara zo mu Burundi batafungura izo nswa. Mbere n'ababa muri izo ntara nyene batabifungura, babirabira hasi, babona ko ari ibintu menga ni ibintu bidashemeye. Mwano no se byerekeye gufungura neza, ni kihe mubafungura izo nswa bakuramwo?
Wigeze kubivuga mu ntangamarara, wavuze uti ufasha kugwanya inzara. Nibyo, ariko ari ico no kindi noshimikira ko nuko iswa zituma nk'abana zirimo ibintu bita ibyangombwa bikomeye cyane ku bana kugira ngo bakure neza. Ni ikintu bita afidamine. Muri rusange izo afidamine ni 20, mugabo izihambaye cyane ni 8. Biri rero mu munsi w'abasanze harimo izo afidamine nyinshi zituma abana bakura. Rero iyo rero bakuze ku rugero rwiza, hariho n'ikindi kidaheza ngo gishike, ni ukugwara. Za ngwara zikarira abana babuze ifungurwa ndemamubiri, ariyo kwashiyorukoro. Urumva rero n'ikintu gihambaye, abo bana n'ukuri baba bashoboye iyo bazibahaye bakazishyira mu mboga, nk'uko muri kajya ka reportage twabyumvise. Ni ikintu cyiza cyane, cyane bakazishya bakadishira mu mboga canke hamwe bakadishira no mu buki. Iyo ijya fuyiseye neza barayishira no mu buki. Urumva rero hariho uko abana bagira igikuriro cyiza, bakagwanya indwara meza kwashiye ruko, eka n'abantu bakuze bakamera neza, kuko ndema mubiri ivuye mu bikoko igira umuntu neza, agakomera mu bihimba byose duhereye nko mu mitsi. Niwo mugwi wubaka umubiri wacu. nico nagomba guca ndakongerera ugarure tsende mamubiri rero mwiswa nigeze kuvuga ati harimo ibyunyunyu ibyunyunyu no vuga ni igihambaye ni kimwe ni icunyunyu bita fer ico cunyunyu rero kirafisa kamaro cyane kubana no kubakuze na cyane cyane bagore bibungenze kigwanya ikama y'amaraso ni icunyunyu gihambaye cyane urumva hagiye abantu bakarigwa na abana batajya neza usanzwe tuzi ko biva mu mboga izo arizo zose ziza amababi muzi zaba amarengare irengarenga zaba amababi y'imyumbati imikubi n'ibindi ariko zikongera zikava no mu nyama mukaba muzi ko muri iki gihugu cacu inyama zitabigirwa ku rugero rukwiye izo mfwa rero urumva zica zongereza zirimo icyo cunyunyu kigaheza kigafasha rero nk'abana bagize ingorane bazugukura neza ntibashobore ntibakama amaraso hamwe n'ababyeyi bibungeze nabo nyine badafungura neza urumva ni ikintu cyiza cyane hanyuma icya gatatu rero yama vitamini nuvuga cyane cyane vitamine imwe ni vitamine C isa n'iyunganira ndema mubiri kuko nayo nyine irubaka umubiri irubaka cyane umubiri n'amagufa irakomeza
reka tubandanye nagira nongereko eh murakoze reka tubandanye tuje ku murongo ya telefone dufise Alice ku murongo wa telefone Alice uratwumva
ndabumva
uwo tubwire irindi zina naho hamagabiri
nitwa niyo nizeye Alice
eh
ndi mu gisagara cha Bujumbura
eh ufise ikibazo canke cyumviro
ndafise icyumviro
eh
ego ndaramukije umutumire
ndaramukije nanze
birumvikana yuko agakoko kitwa iswa kazwi ahantu hake cyane kuko abenshi baranakinuba mu kukarya ukamenga sinzi ibyo ari byo kuko naje sindagafungura na rimwe ariko noneho tugiriwe amahirwe ko tubonze umuntu adusigurira ku bijanye no gufungura uko dukoko mbega none gamutumire mu dukoko duhora tubona dukunda kuguruka harimwo ibyo bita ibihori harimwo ibyo bita ibitembu harimo n'izoswa nyene ariko mwashimye gutanga ikiganiro ku bijanye n'iswa mbega je ndiko ndabaza ku bijanye n'ubwoko bw'amavitamine mwariko muradondagura iziswa zitanga mu mibiri y'abantu ubwo kugira ngo abantu bijukire kuzirya nta kuntu mwotanga inyigisho zikwiye kugira ngo abantu bose bamenye akamaro k'iswa mu mubiri w'abantu abantu benshi batinya kuzifungura bakazifungura atabwoba bafise cyangwa batiyumvira ibindi bintu nicyo kibazo nagomba kubabaza
murakoze mu mwishure Atanaze
ego urumva rero kuba uno munsi ikivugo cy'ibiganiro ari iswa murabasubiye atunganije ibiganiro ni Fideli ingaraza kubabwira igituma yiyumviriye iswa
oya turashobora kuvuga no kuri tundi dukoko nta kibazo
rumba hanyuma n'ikintu mbega yavuze ngo yitwa
Alice
urumva rero ibyo bitwa dukoko igituma uno munsi iswa nizo nicyo kindi kizwi n'abarundi benshi utwo dukoko nkuko ayo muri iyo reportage twabyumvise ni nkuko mu ntangamarara Fideli arongoye ibiganiro yabivuze nizo zizwi cyane kandi nizo zoroshe n'ukuntu no kwakira kuko abarundi kuva na kera bari bafise uburyo bwiza bahanahana muri za ntara bakubwira arizo cyane cyane uragane n'ejo bundi naragiye mu nzira za Muyingana za Kirundo ndabona ko hariho imigina Alice ni naho nyine ni ibintu ubona usanga bidunduye iyo izo mfore ziba ziri mu kuzimu rero ziza cyane cyane uko tuwe twabyumvise jewe simvuka mu ntara hari imigina nziza cyane cyane mu bihe bimwe uko tubyumva ngo ni igihe cy'imvura urumva rero kugira abantu babimenye rero ni jewe ndi umuntu umushakashatsi yigenga turiko turaraba gukorana n'abandi kugira ngo turabe ikintu cotuma abantu bamenya ibintu bishobora gusubirira ibifungurwa bidakwiye ngaha muri iki gihugu urabona nk'ibintu izo swa bihagaragara ko zishobora gusubirira nk'ibi by'ubworozi buto bisaba rero ko haba icyo bita education nutritionnelle hatwewe turiteguriye kubikora kiwe ndumumegesha makuru urumba ndahimbiriwe mbiriwe naratanze makuru ubera nkabana umuntu yizije gufungura neza nabyiza ari bibiri rero nofasha sinzi uburyo umuntu azobwiyumvira turanye ne twobifashamwe n'ukuri ko ni kintu gishobora gufasha kugwaniza kikongera kigafasha no kugwanya indwara izi zifata abana twabahaye akaruka kwashira urukoro
tubashimire badushikije ikiganiro Fidele n'umushiti wiwe nshuti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye Engineer Joe yadufashe mu buryo bw'izuma hamwe na Fatuma Karala Alimasi yegeranije ikiganiro mugira amahoro mu gukora